mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza ncuti mutangwa inondwe nshasha muri kumwe natwe muri studio 18 ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na hazendongo ibiganiro vy'ino mwanya zimwe zimwe mu ngingo hivyo ngiye kubashikiriza
umuntu hamenye ko agwaye mu byumviro byiwe uko ari ku mwisi yiwe kumva ibintu abandi batari ko barumva akabona ivyo abandi batari ko barabona ja mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica
Uyu ni Professeur Leandre Simbananiye umwigisha muri kaminuza akaba akurikiranira hagufi n'imigendere y'abantu avuga ku ngwara zifatira mu mutwe abatari bake bitiranya n'ibirozi iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu Ariko imbere iyo nkuru nciye ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make ko Abanyamerika barindiranye gishika kumenya umuntu wa mbere yagigwa n'icaco kuba yaragize uruhara mu gukorana n'Uburusiya mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2016 bikaba bitegekanije ko uyu muntu aza gutangazwa kuri uno wa mbere amakuru yaciye kumenyesha amakuru vya Amerika ku munsi wa gatanu yavuze ko sentare nkuru y'igihugu yamaze kwemeza amazina mwamwe inyuma y'amatohoza rongwe n'umushikiriza manza adasanzwe uramuka rero atangajwe acatabwa mu mvuto bidatevye gushika ubu nubwo uyo muntu ataramenyekana hari amakuru yo kwizera yemeza ko ari somambike wa perezida Donald Trump kandi ko mu gihe c'amatora yaramwegereye cyane ari nako rero guhava akorana n'Uburusiya mu kwivanga amatora ya Amerika. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga hasaba ko hatunganywa yandi matora y'umukuru w'igihugu misi 90 yishimikiza ko igihugu kibangamiwe cyane n'imvururu zifatiye kuri politiki. Raila Odinga yabishikirije itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika haheze iminsi itatu yanse kwitaba amatora yo kuwa kane yakurikiye ayo mu kwezi kwa munani ibyavuyemo byateshejwe agaciro na sentare na hinyuzwa yavuze ko yabayemo amahinyu. Raila Odinga yavuze kandi ko amatora yo kuwa kane akwiye gufutwa kuko ngo Perezida Kenyatta yatamvye yirorera atawo mu batavuga rumwe nawe bahigana. Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Liberia watangaje kugiye gushinga rubanza rwo guhakana ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu inyuma yaho umunye politike yahiganywe ku gitici uyo mugambwe yaronkiye kibanza kigira kabiri uyo mugambwe urega perezida w'igihugu cya Liberia wo muri kino gihe Ellen Johnson asanzwe ari muri uyo mugambwe ko yagize uruhara mu biharuro vyavuye muri ayo matora yabaye kwigenekerezo rya 10 ry'ukwezi kw'icumi nyene ukaba umurega ko yagize inama n'abacamanza bajejwe ayo matora imbere y'amatora Itangazo ryasohowe n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'iyindi migambwe ibiri ejo rikaba rivuga ko ayo matora yaranzwe n'amahinyu menshi cyane hamwe n'ubusuma bw'amajwi. Iryo tangazo rivuga kandi ko inama Perezida Ellen Johnson yagizemwo uruhara yerekana ko yarenze ku mategeko agenga amatora kandi ko ata burenganzira na bumwe yarabifitiye. Ijugi Amerika mura twumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiyo vyacu muce ku ruga rwacu rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com nayo ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ngire mwiriwe kandi ndabahe ikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika. Umuvugizi wa perezida w'igihugu Burundi Jean-Claude Karigwandenza ko yamirira kure amakuru ari mu vyegeranyo vy'abanyamakuru bashize muri Panama Papers aho bagiriza umukuru w'igihugu cyo Burundi yuko afise amatungo menshi hanze y'ico gihugu. Reka ivyinshi kuri no nkuru tubazumenyesha amakuru wacu Bujumbura erojo wirika neza.
Amatohoza yakozwe na Panama Papers yemeza ko President Nkurunziza yikitse inyuma y'indyane za politike zadutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'2015 kugira yitungishe biciye mu buryo burimo amahinyu. Umugwi w'amenyesha makuru b'abanyafrika bakoze ayo matohoza bemeza ko Pierre Nkurunziza afise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti y'amabanki hanze y'igihugu. Jean-Claude Mputu, umushakashatsi w'umukongomani mu bijanye n'intwari ibereye na demokarasi, amenyesha kwa abo bashakashatsi bavumbuye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanyuruje amafaranga kandi afise imitahe mu ikompanyi icukura igitoro. Iyo kompanyi bivugwa ko nayo nyene ifise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti mu mabanki atandukanye ku isi. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya niba uwagirizwa yasomye ivyo bamuvuga ko, maze ryegera umuvugizi wiwe Jean-Claude Karigwandenza ko
nyine cyo mukuru w'igihugu ivyo yarabimenye nk'uko yamenye ibivugwa byose ku gihugu bivugwa ku Burundi cyose arabimenya. Ariko rero ico abantu bomenye ba Barundi canke abandi bo mu bihugu bitandukanye nuko izunzandiko twebwe tuzita amazimwe n'amaremenhanya, izo nyanzandiko za Panama Papers ni binyoma ni remenhanya. Abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza u Burundi n'abarundi b'umutima uhereye kundongozi zabo mbere n'incuti z'u Burundi. Imwe mu ntumbero rero zabo bangushi n'ukugerageza guteranya abarongozi n'abene gihugu mu kwagiriza abo ba mbere no kuvuga abarongozi ko ari njyajya.
Ndenza katubwira n'indi mvo yibaza yatumye abandika kuri shebuja ko yanyuje amafaranga akanerekana aho ubutunzi bwa president Nkurunziza buri.
Iyindi ntumbero yayo mazimwe ya Panama Papers n'abandi bakora imigambi gahitse nk'iyo ni ukwihora ibihugu vya Afrika kubera byanse kutamikwa ijambo bikerekana umutima w'ubutwari, umutima rugabo mu gushigikira u Burundi muri rya minsi. Hariko haraba ikoraniro kaminuza mu gisagara cha Geneve aha makungu ariko acha hijya no hino ikibazo cy'agateka kazi na muntu. Iyo bashaka kumenya amatungo ya nyine cyohera umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari kutubaza kuko twebwe turaza hari itunga rya mbere giwe riri mu bene gihugu ngaha mu gihugu nibo basangiye gupfa no gukira. Irindi tunga giwe n'umukozi yamariko arakora ararima arorora arafise amatunga atandukanye y'ibitungwa n'ibitegwa imirima n'ibitungwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bifite agaciro katari gato.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza kandi ko atamuntu numwe azigeraza n'ivyemezo vy'uko president Nkurunziza yanyuruje amatungo akayabika mu mabanki rwihishwa.
Abantu bashaka ukuri canke kumenya ukuri mugabo muri ayo mabanki bavuga yo hanze no kumenyesha yuko nuwo baha imyaka igihumbi atanumwe azoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirije ngo yerekane amafaranga ariyo anganuku yinji yaciye ngaha. Na ivyo bavuga ni binyoma nabangushi niba babona arivyo nibabizane bavyerekane hanyuma kandi baheze kumbure bitwarire nabo bagiriza ko bakoze ivyaha nk'ivyo.
Mu bavugwa ko ivyo vyaha harimo umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Jacob Zuma yagirizwa ko yanyuruje akoranye n'umuryango w'abagwizatunga bakaruhariwe b'abahindi mu kiringo c'imyaka myinshi amamiliyari 5 y'amarande ku mwaka ayo nayo akabangana n'imiliyoni 289 y'amayero y'abanyaburaya. Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Heroje wirika neza urakenewe duce tuvangahe Bujumbura rero dukubitire Kampala muri Uganda atubabwira ivyinzara ivugwa mu mpunzi. Ignatius Bahizi niwe atubwira ivyinshi kwino nkuru.
Munama n'abanyamakuru no musi hano Kampala umuhuza bikorwa w'amashira hamwe akorera hasi y'umuryango w'abibumbye muri Uganda Rosa Malango yavuze ko ari nta mpunzi nimwe yari yasohoka igihugu cya Uganda kubera ikibazo cy'inzarangije mu kindi gihugu. Ati nubwo impunzi muri iki gihugu zitakibona ibiribwa bizihagije, Uganda iracyari imbere y'ibindi bihugu mu guha impunzi ubwisanzure butuma impunzi zashobora gukora akazi gasanzwe nk'abandi banyagihugu kongera kuri bike zihabwa.
This whole thing of refugees escaping is not an
act. Ati ibyo kuvuga ngo impunzi zirimo gutoroka mu gihugu ni ibinyoma. Uganda ni kimwe mu bihugu bike ku isi aho impunzi zemererwa gutembera uko zishaka. Impunzi ntabwo zifungiwe mu nkambi. Zifite ibyangombwa by'inzira bizihabwa n'ubutegetsi kandi zemerewe kujya aho zishaka hose. Zimwe mu mpunzi za Nakivale zifite ikibazo cy'inzara nizaje kera kandi zozo ibyo kurya zabonaga byaragabanijwe kuko zimaze kumenyera akaba zihinga ibyazo. Mu kwezi gushize impunzi z'abakongomani mu nkambi ya Nakivale zakunganiye ku biro bya HCR muri iyo nkambi zitotomba kubera ikibazo cy'inzara ariko ntacyo byatanze. Zimwe mu mpunzi kuva mu bindi bihugu byo mu karere zadutangarije uko ikibazo cy'inzara cyifashe.
Turafata ibiro bitatu. Ndetse nk'ubu jyewe maze imyaka ibiri hano ubu ngeze ku biro bitandatu. Nkaba mfite abana batandatu. Urumva se ibyo biro wumva byashobora gutunga umuryango hano mu Bugande. Turapfuye n'inzara, inzara igiye kwica abantu. Bashobora kuduha n'ibiro bibiri bibiri buri muntu ku kwezi by'ibishyimbo. Ubwo rero urumva ko ikigoyi kigiye kutwikira hano mu Bugande.
Urabona impunzi zimwe bagenda bazitandukanya, ngo izije vuba zigafata ibiryo byinshi. Nabyo nta bwinshi kuko ntiziratuzwa, nizatujwe izuba ryaracanye bazigabanyiriza ibiryo ku buryo bukabije cyane. Ku buryo umuntu bamuha ibiro bitatu ukwezi kose.
Ibiro bitatu by'iki?
By'ibiryo by'ibigori.
Byonyine nta n'ibishyimbo?
N'ibishyimbo bashyiraho ikiro. Ubu kugeza abantu benshi n'abadafite aho bahinga, nk'impunzi z'Abarundi ahanini zije vuba kandi nizo nyinshi. N'abanyarwanda bamwe hari igihe bigeze gutakaza amataka yabo, nabo nabo baracyarira ntibarongera kuyabona.
Ukuri ikigo cya leta gishinzwe impunzi mu gihugu bwana David Kazungu we yavuze ko umubare w'impunzi umaze kwiyongera cyane mu gihe imfashanyo yazo yo itiyongera mu buryo bukwiranye n'uko umubare uzamuka.
We are now over 1.3 million people refugees in the country. Our numbers have grown exponentially high. These numbers are growing. But with no commensurate.
Ati umubare w'impunzi mu gihugu ubusaga miliyoni imwe n'ibihumbi 300,000. Umubare wariyongereye cyane ariko ubwo umubare w'izo mpunzi uzamuka ibikenerwa kuzifasha byo ntabwo byiyongera. Kuri ubu tubona hagati y'ibike 27 kugeza kuri 30% byonyine ku mutungo dukeneye wo gufashisha impunzi. Utwo duke tubona nitwo tugomba gukoresha gufasha impunzi zose mu gihugu.
So we have to deal with the 27-30% to cater for all the refugees that we have.
Uretse kugabanya ubwinshi bw'ibiribwa byagenerwaga impunzi cyane cyane izimaze igihe kirekire mu gihugu, igihugu cyose muri rusange uyu mwaka cyahuye n'ikibazo cy'izuba ryinshi ryakurikiwe n'imvura nyinshi igatera imyuzure. Irihindagurika mu bihe ryakosheje abahinzi mu gihugu cyose ubariyemo n'impunzi, kabone ko zo ziba zinahinze akarima gato cyane byatumye zigirwaho ingaruka kuruta abandi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Nusa imbabazi rero kuba kunze bijuga ya Amerika mari mumenyere ko ku munsi wa mbere mukurikirana amakuru menshi azava mu ntara no makamba, ariko bikaba bitashobotse kwe ruhinga bw'ivyuma. Ariko mu mwanya wo ya makuru tubashikirize ikiyago mwari mwarakurikiranye ku munsi wa kabiri kijanye n'ingwara zo mutwe na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Ego, reka dutangure twakira bano batumire bacu. Hano muri studio turi kumwe n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu janye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu, Leandre Simbananiye. Urabahaye mwaramutse.
Mwaramutse, ndaramukije. Nabari ko baratwumviriza.
Twakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye isengero Sainte Internationale de la Pentecôte. Pasteur Seth Nkeshimana, namwe bi turabaramukije.
Turabaramukije, nagomba nibutse gatonyi ko ndongoye urwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu Gifaransa, ni organe de régulation et de conciliation des confessions religieuses, ni urwego rw'igihugu.
Ego, murakoze. Twakire na Furera Hippolyte Manirakiza arongoye ikigo kivura ingwara zo mu mutwe kikongera kigafasha abafite ingorane zo mu mutwe zishobora gutuma amagara yabo ahungabana, SNPK cyo mu Kamenge. Namwebwe turabaramukije.
Murakoze, ndabaramukije cyane na jeyo.
Uno munsi tuza kuvuga rero kubijanye n'ingwara zo mu mutwe, bamwe bita ko zishobora kuba ari amadayimoni, abandi bakazita amashetani cyangwa imitima mibi ishobora kuba yateye umuntu. Ibyo rero bikabatuma abantu bataja kubivuza kwa muganga. Reka dutangure tubaza umwigisha akaba n'umuhinga muri kaminuza, Leandre Simbananiye, aducire ku mayange ingwara zo mu mutwe mu bisanzu zimeze gute.
Murakoze. Ingwara zo mu mutwe tuzicamo imigwi ibiri. Hariho indwara atuma umuntu ntamenye ko
agwaye kaja mu byumviro vyiwe uko ari ku mwisi yiwe kumva ibintu abandi batari ko barumva akabona ibyo abandi batari ko barabona kaja mu byumviro akavuga yuko abantu bamurondera kumwica canke ko ari umuntu Imana iri kwiramubwira ibintu urumva rero ari mu ndisi ntamenya ko agwaye
niyumvira nk'uko abandi bantu bari ko barimvira
kaye kandi ntamenya ko agwaye we wabona ko ibyo abona abandi bateza kubibona ibyo ariko ari arumva amajwi yamuvugira mu mutwe ariko abandi bateza kubyumva iyo rero ni gica kimwe cingwara kandi ni nyinshi nubwoko bwinshi simwe hari ubwoko bwinshi bufata gutyo nubundi bwoko bw'ingwara zo mu mutwe umuntu akabona kwagwaye akabona ko ibyo ariko arakora atari byo akagira nk'ubwoba mugaho akabona ko ubwo atahubvuye yumva ko ibyamushikiye bitateza kumushikira ariko ntabyivane mu wenyene nico gituma rero haba izonye zimufata ntamenye kwagwaye canke izo yumva kwagwaye zo bita manevrose kategeza kuguma yaharaba minwe yibaza yuko yacafuye canke yasohotse mu nza akaguma asubira kuraba ko yugaye imyango vy'ama obsession muga akazi nugaye muga ntegeza gusubiranya ibyo zose izo ngwara ubwo bwoko bubiri rero nubwo kujana kwa muganga
ego reka twijambo pasteur Seth Nkeshimana mwebwe muri umwe mu baserukiye amasengero n'amadini
ego
kikiganiro hanini ni mwebwe kiraba mutandukanya gute izo ngwara zo mutwe hamwe n'ivyo mwita ama demon canke amashetani
kugira ngo abari ko baratwumviriza batahure neza ntange image indwara zo mu mutwe zimeze nk'indwara y'ikomene ku mutwe usanzwe indwara y'ikomene ku mutwe ivugwa n'ivyo twita paracetamol umuntu mutura ruhutse ariko igituma indwara umuntu agwa amene ku mutwe hari impamvu nyinshi indwara yose yatera gukomene ku mutwe ugiye ryo kuvura umuntu ukamuha paracetamol arakira umutwe kumva araruhutse ariko uje kwamusubira kandi nimba uwo mutwe uvuye kuri dufate nka malaria bacu muvuza antibiotike uyu mutwe ntukira neza kwataka cyatumye uyu mutwe ubaho n'uyu muntu yagwaye mu mutwe no gutahura neza ubwo bugwayi bwo mu mutwe afise ugatahura neza iyo buzanana ahariho byose uretse ko ingwara yose tubanza gusenga iyo rero turiko turasenga niho ucumenya ko umuntu ari amadayimoni canke ko akeneye kuja kwa muganga ivyo rero bicabisaba ubuhinga ikibazo tukunda kugira nuko abari muri domaine
mico
gisata c'abakozi b'Imana c'abizera ntidufise ubumenyi bumwe bujanye n'ibivyo byo mu mashure iyo ubikora ufise ubumenyi buke byose uravyitiranya iyo ubikora ubisanzwe ufise ubumenyi ndushaka kuvyihendamwo byose nshaka kuvyihendamwo ko ndabizi ndazi gutandukanya imigi yose
amajambo make pastori hariyo abo mwumva yuko bakwiriye kuja kwa muganga n'abandi bakwiye gusengerwa bagakira batarinze kuja kwa muganga kuko ari abadayimoni nyene
ingene bigenda ariko nce mfatiraho mboneraho akari ko kubwira aba bantu bariko baratwumviriza babikora ikintu cambira ukora ingwara yose ikintu cyose ukibonye urasenga ni muri uko gusenga widentifya de symptome ibimenyetso ugacumenya utu muntu kwe bakose sahazukirira ni kwa muganga kandi no champanura utabitahura nawe bo banguka bakajana muri kijya kigo kijeje twita kwa rujanti kugira ngo naho nyari basenga umuntu ntava sinzikara kumbe ariko basenga bitari byo bagatabara kirikare mu byukuri era madaimoni ntateba
ngira muraza kwishishizamo mutubwire mu bisanzwe mu bafashe nabo bantu mu bafashe ingene bashobora kumva mu masengesho ko ari abadayimoni nuko atobariyo duhi jambo Frere Hippolyte nawe Manirakiza arongoye ikigo SNPK cyo mu Kamenge ifasha abo bafise ingwara zo mu mutwe Frere mwebwe abo bantu baba bafise izo ngwara zo mu mutwe biraborohera kubavura kuko hariho abo nyene bashobora kuba bacengira ngo muri izo nzira zo kubanza kwivuza amadayimoni mubakira gute
twaka imugwa bagwaye mu mutwe bashobora no gukoresha imiti mugo turakira nabandi bafise ingorane nkunda kuzita ingorane sesereza mutima nico kintu cyo kumvikana ingorane sesereza mutima mugabo ntagwaye mugabo rero uwo muntu afite izo ngorane sesereza mutima ataronsa bumufasha nkuko pastor Seti abivuze arashobora kuzogwara aho rero umugwese turayakira ingire tubakira dufise bisata byinshi kugira dushore kuvura neza dufise bisata byinshi hari gisata cabaganga no vuga medecin turafise igisata cabize imyifato abapsikologi niko no vuga hari ni gisata rero cabafasha mu byo no vuga imibano nibindi gifaransa les assistants sociaux turafise ni kindi gisata no vuga gikomeye chaba foroma bakwirikira nwaza abaforoma ndabafata nk'abavyeyi b'umurwayi kuko bamuba hafi kandi baramuhumuti baramwoza bamugira ibiki usanga ari gisata chaba foroma gifasha abo bose mfashe kuko nibo bagumana hamwe n'umurwayi kandi haje baforoma kuri kikogwa ikomeye cyane uko abaganga nabo bose bagiye abaforoma niho baca bagumaho amasaha 28 kuri 28 ku munota ku munota barakora rero nabo igikoko kinini gikomeye cyane akaro ndi gisata rero gikomeye cyitwa pastoral no kuvuga yuko ni gisata tuzi ko gifasha mu kuvura indwara zo mu mutwe canke kuri afite ingore nsesereza mutima kibafasha gusenga kuko turazi yuko ibyose biva mu kwizera jewe ndu mukatolika ni no mufurera nico gituma ico gisata twagisizeho kuko tuzi yuko gifasha cyane na cyane cyane kuri aba bagwayi canke kuri aba bafite ingorane kuko turazi yuko nkuko pastor yabivuze kubumviriza kubaremesha nk'umuntu yemera Imana umukristo turazi yuko gisaba cyo twese kidufasha rero twebwe turayifatanya bibiri ukeneye umuti turamuha umuti ngo niyo tubonye ko akeneye kuremeshwa n'igisabisho navyo turaheza tukabikora
ego furera ni kuvuga yuko rero ikintu cy'amasengesho gikomeye cyane mu kuvura izo ngwara zo mutwe nico twoshira imbere cyane
oya sito twoshira imbere oya sije twoshira imbere kuko amasengesho ntaja mu kibanza cy'umuti
ariko arakiza
amasengesho nimba ari umuntu ategeza gufata umuti usenze ntucukira kandi bateza kuwufata tubivuga neza nimba bamubonye bakavuga bati afise ya ngwara bita depression ndakarorero
kuyinga
muganga akamwandikira umuti canke umupsikologe nka professeur Yandre akamuna akavuga ati umuntu muganga mbona yarakwiye umuti uyu uwo muti ateza kufata mugabo ntibica bibuza yuko n'igisabisho gishobora kugira uhandika kamufasha kuko naco ingwara y'umuntu agwaye arababara urabizi arihebura none wumva ku muntu yemera kandi asenga ico gisabisho kitaca kigira uhande kikaza kiravomera wa muti ngo kuvomera ugasanga rero biranze umuti n'igisabisho bice mufasha mugabo nimba bamwandikiye umuti ukavuga utigenda gusenga gusa yewe n'ukuri no kubwira yuko bidakunda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwe rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ariko washobora kutarinda kwandikirwa umuti nkuko pasteur yabivuze bakamusengera bamusengeye agakira ni nk'umuti
ego sino wita umuti ngo ndagaruke ko nimba afise ingorane nsesereza mutima na twebwe turagikoresha hita umuha umuti ni ukuvuga ndeka mu gifaransa nimwe yavuga trauma rero byose baracanga mu Burundi bakumva umuntu afise ingorane nsesereza mutima ngo ni trauma so wari wese ari traumatize afise trauma kubera afise ingorane
trauma twovuga ko ari
bajya babuseseregwa mugo bariho rero ico bita de trouble psychologique zatewe na twatugore nsesereza mutima
byo twovuga ko ari
ni ngora
nifato itajya
ishobora guhungabanya amagara mu mutwe ni ngora ni singwara ni ngora ni bibazo ingora nzishobora guhungabanya amagara yo mu mutwe niyo bita de trouble psychologique izi rero ngaha ku muntu yizera pastor niba arashobora amusengera arashobora gukira mu mutima arashaka kuremuka mugabo ntuce witwa umuti kuko tuvuze umuti mu kirundi
pasteur afite cyagomba kubivuga
nagira icambere coco mumbabarire mwabaje kibazo ciza cyane amasengesho arakiza yewe nagomba ndabivuge ko amasengesho akiza kandi akiza indwara zose ariko bivana nibihe bivana no usenga bikavana no usengegwa kuko amasengesho ni ikintu gikorera mu kwizera turafise amatemoignage menshi duharura mu mamiliyoni
intahe
z'abantu bakize indwara zose abemera bibilia turabonaho Yesu canke Yesu yakijije umugore agwaye kujojo tamaraso abimaranye imyaka myinshi imyaka 12 iyo ni indwara mu bisanzu bivugwa n'abaganga ariko we yarakoze ko birashoboka kandi aravuga ati abazonyizera ibitangaza bizobakurikira nibi ivyo bibaho ikibazo no munsi dufise nikihe nicuko abantu bemera ivyo babona n'amaso ivyo ovyuko ingwara zikizwa n'amasengesho bisaba kwemera gukomeye ko ibidashoboka ivyo ubona mengo ntibikunda bikunda
bisigura ko rero nizo ngwara zo mu mutwe zishobora gusenga
ngomba ngatumvikane neza ingwara zo mu mutwe zirakizwa n'amasengesho ariko si igihe cyose aho tuhabere maso
nico gituma je mvuga nti yaraje kuvuga
nico gituma je mvuga nti
Professeur afite
cyo gituma mvuga nti nyempeze mu nkundire
ego
iyo umuntu umubonye ko indwara senga ariko ntumugumizeko rondera nabandi nubwo asanga ari malaria ja kwa muganga ufate nkayi bujumbura imana ntishobora kuza gukiza bujumbura malaria kuko hari imiti ya malaria ariko dufate kufatiwe mu bugaragwa ahantu atamuganga haba ahantu atakinine ibaho no gupfa cyane ugukira icyo gihe gukiza kandi ukize malaria
nagira abo turi kumwe mfurera na pastori na jewe mwigisha iki kiganiro kifashe abo turiko turabwira nifuza ko bugenda bumvise inzira duhurirako pastor seti mu ntango yari yavuze neza ibintu natahuye kandi yari yavuze yuko abantu bari bafise ama attack diabolique donc gutegwa n'abadayimoni ko abimenya iyo amusengeye acabona ko ari amatake abanda ari gutegwa canke ari byo kuja kwa muganga ni ngo gupima aho nari nabikunze cyane kuko no kwa muganga bagira ico bita diagnostic gupima imbere yuko bavura barapima urumva rero pasteur seti we wagira ni namahigo yavuze yuko yizi bya psychology iya bose bameze gutyo no tunganirwa gose mu byerekeye abavuga kwa masengesho akiza kuko we urumva yuko agira ivyo gupima akagasanga akabona yuko izo ngorane z'uwo muntu zishobora guhera kubera ya ukwizera kubera bagiye mu masengesho mugabo yavuze yuko atari ivyo baca bamujana kwa muganga aho rero byo bari byiza cyane nabandi babikora gutyo bumvise yuko amasengesho arafise icyafasha mugabo ntaza gusubirira ubuvuzi abantu rero bariko baratwumviriza nibaza yuko icyo twobatekerera nkuko mwababivuze pastor na furera ibyo gusenga umuntu yemera birafise akamaro kanini gose jewe na cene ndabyigisha mu ishure mugabo sinigisha gusenga ndababwira ikibanza cavyo wewe wizigira ukizigira yuko waremwe n'Imana kandi gukunda kandi kubona kandi ikuri hafi uko kwizigira ufise gutuma inkomezi mu mubiri zongerekana ibyo biriho n'ubuhinga buravyerekana ingene inkomezi zongerekana kubera kwizigira mugabe izo nkomezi rero
biri mu byo mwize namwebwe mu mashuri
yego twebwe mu mabapsikologi cyo dukoresha niki cyo twita confiance umuntu yihebuye akaza kugana hanyuma mu ukoreje ubuhinga wize iyo confiance ukayigarukana uko kwizera ukagarukana ava ngaho afise inguvu mugabo uko kwiza izo ni bimwe twavuga yuko hari ingwara zijanye n'ibintu buri kuracamwo bituma wihebura
ego mukiraho
sizangwara navuga ubwa mbere za ma psychose na manevrose izo ivyo bitegerezwa kuronka umuti mugabo hari ico bitwa two mu gifaransa ama souffrance donc ibintu abantu ducamo ububabare
uvaye
ku ngano zitandukanye ivyo twaciyemo bitugore ivyo rero biratera umwiheburo birashobora gutera n'ingwara zo mutwe mugabo rero
mukiraho mbega mu byo mwize mu ishure harimo ikibanza muha Imana nayo kubayizera yuko nyene ishobora kubakiza
no kubwira yuko nko muri za université arico bita psychologie religieuse muri psychologie religieuse turabara uruhara ngo ruhara gugusenga ruhara gw'Imana mu buzima bw'abantu
psychologie religieuse twovuga ko ari nko
ni kuraba ni gituma dufate twiga igituma n'ikibanza abantu baha ibyo gusenga byavuye he bifise akamara kahe mugabo ico duhurira ko rero n'abasenga n'ico kintu cuko umuntu umuba hafi kandi akumva yuko ariho puissance donc ubushobozi buri hejuru biraremesha gose biravisa kamara
ubushobozi bushobora kuva muri abo basenga cyangwa bukava mu muntu wese
ariko ubwo bushobozi twese nibaza ko abafurera na pasteri bavuze ubwo bushobozi ntibuza gukizingwara ngo busubirire umuti buza gufasha uwo muti
ego reka twumve furera basanzwe bavura twumve ica bivuga
ariho gatonya seti yavuze ego yavuze ibintu byerekeye nka Yezu yakijije abantu nditwe batekerere ibintu by'ibitangaro abantu tubafashisha ibyo dushoboye ibitangaro bije ni byiza cyane ariko ibitangaro ntikubwira abantu ngo barindire ibitangaro kabisa
nuko rero igice cha kabica kino kiganiro mukazoshora gusubira kugikurikirana ejo tubashimiye ncuti bakunze mwariko muratwumviriza Diane Nahazo mari kumwe kuri micro na Innocent Kimenyi na ingenieur Twemitu bifurize umunsi mwiza tunabatumira mu biganiro by'ijuru rya Amerika masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga mukurikira kuva saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mugira imana mubanye no muvyanyu kandi n'indwi nziza.